iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Kujya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda niriwe inshuti mwese mudutiza amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi ku 9 mwaka 2018 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva misi yose amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi kugeza saa 11 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kazi rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumvire ku kiganiro cy'uyu munsi. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa by'ishyirahamwe ry'Abanyamerika FHI 360 bihamagarira kubyara ku rugero canke guhagarika imbyaro babicishije mu binyamakuru bya Tanzania. Inyuma yaho mu minsi heze kandi Perezida Magufuli yari yahanuye abakenyezi kudakoresha uburyo bwa family planning avuga ko abantu bashaka kuvyara badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu zo guhagarika imbyaro muri Tanzania. Ivyo muvyumvira kwiki? Mubona umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akamaro muri Afrika y'ubuseruko mu karere k'ibiyaga bya Afrika mu karere k'ibiyaga binini nako canke muri Afrika muri rusange. Rero hamagara mushikiriza ibazo n'ivyumviro nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 turayisubiramo ikaze mwese
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu tuganira hanini ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa by'ishyirahamwe ry'Abanyamerika FHI 360 bihamagarira kubyara ku rugero canke guhagarika imbyaro babicishije mu binyamakuru byo muri Tanzania. Ni nyuma yaho mu minsi heze kandi Perezida Magufuli yari yahanuye abakenyezi muri Tanzania kudakoresha uburyo bwa family planning zimwe mu mpamvu hari uko abantu badashaka kubyara ari binebwe kandi ko atampamvu zo guhagarika imbyaro muri Tanzania. Ivyo muvyumvira kwiki? Mubona umugambi wo kubyara ku rugero ufise akamaro mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, mu bihugu vya karere k'ibiyaga binini canke muri Afrika muri rusange. Kaze rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo. Uno munsi turugurura imirongo ya telefone tuganire mushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Na mutumire nyirizina uhari asigura canke yatanga icyumviro ciwe. Ni mwebwe duhaye urubuga kugira ngo tuganire kuri iki kibazo icerekeye ukuvyara ku rugero, gukoresha family planning, imigambi yo kuvyara ku rugero. Rero muhamagare mushikirize uko mubibona iki kibazo bihereye kuvyo umukuru w'igihugu cha Tanzania amazi misi avuga kuco avyiyumvira ko. Rero nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ndayisubiramo iyo nimero ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 reka tube twumviriza aka karirimbo muhamagare mushikirize ivyumviro.
Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, la, ooh, la. Just
bright like the sun, light up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way, changed my horse in way. With your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brighter scene. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Hey, yeah. Oh, you are my African queen. Oh, love, love. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. You cannot take your space, and it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me close like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. And I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve.
Yari Two Face karirimbo ni My African Queen aririmbira abakenyezi muri Afrika. No musere rero tuko turaganira abakurikiye ni kibazo cerekeye family planning ukubyara ku rugero cyane guhagarika imvyaro. Umukuru w'igihugu cha Tanzania uko abibona twabisiguye we abona yuko bidakenewe kandi yuko atari byiza ku buzima bwo mukenyezi n'igihugu mwe mubibona gute. Reka tubanze kuja ku mirongo ya telefone twakire abafite ibibazo n'ivyumviro duhere kuri Innocent. Wiriwe neza Innocent?
Mwiriwe.
Urahura kome.
Aja ndashimi imana.
Ni vyiza cyane duhamagaye urihe.
Ni mu Cibitoki.
Ubibona gute none ivyo? Ivyo president mu Cibitoki cha Rugombo canke mu Cibitoki Bujumbura?
Cha Rugombo.
Ni vyiza cyane. Ikibazo canke cyumviye.
Ibintu president yavutse mbona ari byiza kuko kijya kibazo cy'abakubabyeyi kirakunda kubagirira ingorane iyo bagiye guhagarika imbyaro cyangwa kugira abadare ku rugero benshi barashobora kugira ingorane bakaca bagwara kandi iyo bivugije bivuza ku mahera menshi badashobora no kuronka yaba babigira bakaca baza barabavura ku buntu byari byo. Ndashikirikira perezida wa Tanzania Magufuli kuba yarahagaritse bijya bintu
brene. Kuri wewe uravuga ko ari ku bijanye n'amagara yabo, ariko perezida Magufuli aravuga kandi yuko atari na byiza ku gihugu we wabona yuko ahubwo banye Tanzania bakwiye kugwira bakaba benshi atampamvu zo kubagabanya. Wowe ibyo bivuze kwike?
Nibabe benshi nyene kuko iyo umuntu abyaye abana bakeyi atayijajara ntasubiye no gukora kuko ababona yuko umenga yarahejeje ukacyo usanga yarahejeje nta cyadosubira kuronka.
Abafise amakenga nabo kuyabagaburira none bo byogenda gute
yo kubagaburira?
Wowe babita ko bafite
nukuru nukurondera urarondera nyene ukabaronderera hama bakaronka n'ibyo ubagaburira
urakoze cyane yino sangaho mu kibitoki cya rugombo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi urakoze cyane
ego namwe murakoze
reka tuje ku munywanyi w'ijwi rya Amerika akurikira Adrien uraho
ego namahoro ndakenguruka
ni byiza cyane uri hehe
ndi Muyinga mu gisagara cya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi
kibazo cyangwa icyumviro none
jewe ni icyumviro nshaka gushyikiriza kuri izo perezida wa Tanzania yaraye afashe nk'ingingo ndiko ndabiraba mbona yuko yakoze iyo ngingo ibikwiye kubera ndi nk'umukizo muri ekereziya katolika ndaze muri ekereziya katolika hano mu Burundi ariko ntibasigura yuko bijya bintu bya planingi abakristu bobireka kugira ngo babyare abana nabo bagende ubuzima bwiza bakatubwira yuko mu bihugu byo hanze hariya abantu bagize bijya bintu byo kujya kuri planingi ubu bamaze kuba nabyo ariko bararondera ahubwo n'ukuntu boronka abana bidakunda rero nkaca mbona yuko bijya bintu atari byiza cyane na buke buke ubwo abantu nyine bakoresha ubwenge hariho ibyo bitwa ngo ni kurondoka mu buryo kama mu buryo kamere none bagakoresha ubwenge bwabo nyine kubera Imana yaratumanye ubwenge kugira ngo tubukoreshe ibaze rero yuko umuntu atakaganzwa n'umubiri ugatusanga niwe ukora mukoresha ahubwo hari we yobukoresheje rero nkabona yuko ingingo ahubwo icyo hageze kubera nikwakingira muri kazoza kabo ntiwazogira ubuzima bwiza ino ibyo bintu byiza urumva yuko mu nyuma hazakamererwa nabi iyo babigize hakiri kare
kuri wewe rero ubona yuko nubwo batokoresha family planning bashobora gukoresha ubundi bwenge nk'uko babivuze bakiyumvira neza abana bakeneye ko bangana bagakoresha ubundi bwenge bwo kubyara ku rugero ariko bakabyara ku rugero canke bubandanye barondoka uko biri kose
ego cyane bo byara ku rugero ariko batifite mu bijya bintu by'ikinyuti cyangwa byazirya nshinge kandi birakunda kubera no muri ekereziya uri kuraraba barabyigisha kandi ugasanga barabitahura bigakunda bikagenda neza rero nabyo nyine mbona umenga byogenda nk'uko kandi birakunda
urakoze cyane Adrien urakoze cyane
ego cyane nawe murakoze ku cy'u Amerika n'ubwa mbere nkamagaye murakoze cyane gose mugire umuhingamo mwiza
murakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse icyo tuko turaganira kuri uno munsi nibijanye na family planning perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli we abona yuko idakenewe kandi agahamagarira abakenyezi muri Tanzania kutayikoresha afise impamvu nyinshi zimwe muri izo mpamvu avuga yuko bibangamiye igihugu avuga yuko yasabye abakenyezi muri Tanzania guhagarika ubwo buryo bwo kugenzura imvyaro n'ikoresha ry'imiti yo kutavyara asigura ko ari bibi ku buzima bw'igihugu ko butuma habura abakozi imwe mu mpamvu avuga ati bituma babura abakozi kuko yavuga ko yatembereye mu bihugu bitandukanye vya Buraya agasanga yuko abantu ntibavyara abana bikwiye usanga bafise umwana umwe cyangwa babiri ugasanga barabuze abakozi bakora mu gihugu agasigura kandi yuko kuri we abona yuko ukutavyara ari ubunebwe bw'abantu badashaka gukora rero kuri we bagana yuko family planning idakenewe agavuga yuko ifise impamvu zitandukanye ziri inyuma mwebwe mubibona gute mubona yuko ikenewe ukubyara ku rugero birakenewe gukoresha family planning mu byumvira kwiki kubijanye no kurondoka cyangwa kubijanye n'ubugwirirane bw'abantu ku isi no muri Afrika muhamagare nimero ni 1202444199931 tubandanye rero ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bishwe rya Amerika Lambert
Alo, oui.
Amahoro neza.
Amahoro cyane.
Lambert duhamagaye uri he?
Ndahamagaye mu gisagara cya Bujumbura kandi murakoze cyane kumpamagara. Byanze tugeze iyo nziro. Ndakunda gukurikirana ibiganiro byanyu by'Amerika kandi iranjo hera cyane
urakoze cyane
gome ko ndakurikirana icyo cyumviro kino munsi tukiganiro kijyanye niyo ngingo perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaba yafashe ego yewe brema yo planning familiale ndashaka ndayifuza ko yobaho brema katolikura kubera akenshi hajye usange ifasha ku ruhande rumwe irafasha kuko iratuma abantu bagabanuka ntihabigirirana ko umuntu abyihweje mu gisaga aha muri Afrika hari ibirana by'abantu biteye ubwoba nacyo gituma kenshi usanga hari ugaruka rwinshi rumwe ugasanga rukorora abaho nabi ugasanga abana bari mu mabarabara nta kibafasha mu gakenshi tumeze bihugu byateye imbere by'abazungu urabona yuko sanini familiare yafasha akamaro kanini kuko usanga nk'umuntu afite nk'abana babiri cyangwa umwe n'icyo gihe akashobora kuba prena ansare agashobora kubitwararika akabarera neza kandi urabye usanga mu byo bihugu bya Buraya za Amerika kenshi usanga iyo planingi familiare atangaruka ndi Itali ego mugabo ino muri Afrika benshi baravuga cyane yuko iyo planingi familiare ivuga ijya n'isi batayo kujya ku buryo ko benshi ibazanye ingaruka mbi ugasanga nk'umukenyezi ariko aramererwa nabi gusa igihe kintu nasaba nashaka yuko imbere yuko ubwo buryo babukoresha mu banza bagasima umuntu bakaraba yuko ubwo buryo baba bariko barakoresha buhuye n'umubiri wiwe kuko nibyo bituma ubuzima bw'umubyeyi bubangamirwa nuko usaba gusanga ahita arakoresha uburyo bidahuye n'umubiri wiwe ugahita usanga amagara y'uwo mubyeyi arabangamiwe ego cyumviro cyanjye nicyari
ni ukuvuga kuri wewe rero amagara atabangamiwe abantu bobikoresha planning familiale kubw'umukuru w'igihugu cya Tanzania we avuga yuko yagendeye mu bihugu bya Buraya icoco yakivuze ko avuga yuko bagiye barabyara abana bake cyane ku buryo ko ubu biriko birabagora kubaja gukora ubuzi abakiri bato ni ukuvuga ko abantu bashaje ari benshi kurusha abakiri bato icyo wewe uciyumvira ku iki ubona yuko nabyo bishobora gushika planning familiale ibandanyije gukora cyane umurindi wo kubyara ukagabanuka cyane uziyumvira ku iki
bo icyo ndabyumvira ko ahubwo ikintu kiba gikenewe bakwiye gufata ingamba bagafata ingingo bakavuga ati nk'iyi myaka tuko turaraba turashyizeho turarekuye uruhushya turatanze uruhushya kugira ngo planning familiale ibe hanyuma bagatandukanya nk'igihe bakavuga ati ikindi gihe tugomba tuce planning familiale tuyihagarike baza barakabukanya kugira ngo ego kuko nicyo kirashaka kuhaba ugasanga hariho population vieille abantu bakuze cyane kuko nk'ibihugu bya Buraya usanga abakozi bava ino muri Afrika ho usanga abagene ari benshi cyane kandi bari anagidagitse bashobora gukora bagifite ingufu ego
urakoze cyane gose Lambert turagushimiye
ego murakoze namwe
Radishwi ya Amerika isamiranira Washington DC tubandanye ku murongo wa telefone Bonaventure amahoro neza
mahoro mahoro
Bonaventure duzijwi uduhamagaye uri hehe
ni muri Tanzania hano ari Kigoma
ni byiza cyane kumva uri kuradukurikirana kuko uno munsi tuganira ku biriko biravugwa cyane mu gihugu cya Tanzania uvyumvira ku iki byo Perezida Pombe Magufuli yashikirije ahagarika irishyirahamwe ry'Abanyamerika rihamagarira kubyara ku rugero cyangwa guhagarika ibyaha
ebume bona rwa yafashe ngingo rimwe na rimwe muvuga ni Tanzania turaje n'ubutunzi ifise n'ukuri burakwiye cyane gose Sivyo turaraba nk'aya matongo ya Tanzania na cyane cyane nk'aya Kigoma urashaka gusanga superfici nini akarere kanini ya cyane gosi ari mashamba ukashwa wengera muri za Mwanza ukagenda za Kagera navuga ni bobo amashamba baracyaye afite haruhande y'ibyo nizere ngirango yoba yamaze kubona ingorane ibitaningi familiane planning familiare ari byo bisukuye ku rugero ingorane bitera na cyane cyane kuri abo ba mama ni kuri benshi baravuga ati bibagirira ingaruka mbi ugasanga baragwaye amakansere ugasanga baragize ingorane nyinshi hariho n'abandi date zihindagurika bo baca babibona kumbure ngirango kubona biba yavuze ati iyi planning familiare muri Tanzania ihagarare ati aba nabo batinya kubyara n'ibinebwe kumurengera ngo yafatiye kuri buno butunzi bwa Tanzania ukuntu Tanzania ari ndende ubutunzi bwifashe neza hanyuma acafatira no kuri izi ngorane abamama bakunze guhura nazo sindi bazaenda mu miso biba yafatiyeko
none kuri wewe ubu muri iki gihe bigereranywa ko umukenyezi muri Tanzania abyara nk'abana nka batanu akavukuri wakavuga yuko bakwiye kubandanya barondoka nk'umukenyezi umwe ubona ugereranyije n'ubutunzi nk'uko bivuze ubutunzi bw'igihugu cya Tanzania ubona umuntu yo byara mu muryango nk'abana nka bangahe
kubyara abana batanu nivyo hanyuma ubutunzi bwa Tanzania nuko iri tuvugishije ukuri ntiwashobora kubugereranya n'ubutunzi bw'Uburundi cyane ubutunzi bw'ahandi nk'ababiri mizinyo barimye bobo bararonga ivyo bimbura amashamba ni menshi urazi nk'igice kinini kitarimwo abantu ni kinini cyane gose nk'akarorero nk'ayo makambi wumva yandutaganya rwose na mtendeli uraga ni iri ni kure cyane gose mugabo ukacuraba ekandi ukacuraba ukuntu hangana ni superfici nini cyane gose urumva Tanzania no kuri nivuga ntibaracifite mu bintu bijyanye n'amatongo kubona rero afashe ingati ntibabyara bo bashoboye babandanye kumbura ngira ngo yagikwiye kuri buno butunzi cyane cyane jyewe nafatiye ku butunzi bwa Tanzania
birumvikana cyane gose none kuri muri Tanzania tugize amahirwe tukakuronka ku murongo abantu babyakira bate ingingo yiwe ayivuga ku iki bo babyakira bate cyane cyane abakenyezi
sinda tora gukurikirana aya mateleviziyo ya Tanzania kuko nazi inkuru ndayirose mu mwanya ariko ngerageza kuraba ijya nino je na bakweri batubyakira nabi kuko urashaka nko gusanga nk'umuntu umwe ari nko ngaha ubundi twaca gusanga ari nko ku birometero 50 urumva kubyara benshi urumva biranaguza n'imiryango kuri bo je navuga ni iyi ngingo mbere kuri bo ni nziza cyane rwose urabona barafite n'ibyo bajya barafite ubwetsi n'amashuri
Bonaventure wa telefone yari mu iramugoye gato yaravuze yuko bafite n'amashure ibyo nibyo koko kuko mu 2016 president Magufuli yari yatangaje aho amashure yabakwaguza yatangaje yuko naho nyene yuko abantu bakwiye kubyara bakarondoka kuko yavuze ko amashure ari yari yuguriye kuba kwagusa rero havuga ati nta mpamvu yo guhagarika imbyaro kubwa Bonaventure ati ni ingingo nziza arayishigikiye kuko ibyabona muri Tanzania nuko ubutunzi burahari amatongo arahari abantu barimye barimbura ati rero ingingo ya John Pombe Magufuli perezida wa Tanzania ishitse ishimishije kuko ibintu uko byifashe muri Tanzania nta kibazo Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kimindiro mu Kinyarwanda mubandanye muhamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro ku ngingo y'umukuru w'igihugu cya Tanzania yo guhagarika amashyirahamwe ahamagarira abantu guhagarika imbyaro rishyirahamwe ry'abanyamerika FHI 360 ryahagaritswe kwamamaza ihagarikwa ry'ukubyara cyangwa kubyara ku rugero yahagaritse ayo mashyirahamwe rero ibikorwa byayo avuga yuko bidakenewe yuko abanyetanzania bahagarika kubyara cyangwa babyara ku rugero nimubandanye muhamagara mushikiriza ibibazo n'ivyumviro no kuri Facebook turabahamagariye naho nyene turashaka gusoma ivyumviro vyanyu tukabishikiriza abandi tubibutse adresse yacu ya Facebook ni VOA radio yacu VOA radio yacu
ndaje mugita bwawe mwami kumusazi wawe ni hobi ndoneka ndura niwe gusa unaura ninishu niwe gusa unabara Minda kuingiza nubuge Uriho Uriho
Radio Ijwi ry'Amerika tubandanye ku mirongo ya telefone tuganira ku kamaro ka planning familiale no kuvuga wa mugambi wo kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro ni mu gihe mukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli yahagaritse burundu ibikorwa by'ishyirahamwe ryo muri Amerika FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imvyaro rero babicishije mu binyamakuru vya Tanzania mukuru w'igihugu yabihagaritse ni nyuma yaho kandi mu minsi heze yari yahanuye abakenyezi kudakoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero avuga ko abantu bashaka kuvyara badashaka kuvyara ari binebwe kandi ko atampamvu yo guhagarika imvyaro rero turabahamagariye mose mushikize ibazo n'ivyumviro kuvyo mubona kuri iryo tangazo ivyo muvyumvira kwiki mubona umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akamaro mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko mu bihugu vya Afrika muri rusange muhamagare kuri ya nimero musanzwe muhamagara ko tuje ku murongo wa telefone twakire Thomas amahoro neza Thomas
mahoro cyane
duhamagaye uri he Thomas
ibyo cyumvira mu Burundi
icyumviro cyawe
yewe ahanini novuga ko Perezida Magufuli no mushyigikira kuko guhagarika imbyaro cyangwa kubyara ku rugero umwanya umwe uri kurabira umenga birashoboka ariko turaze ingaruka iri zikunda gushyikira abadamu bagwara ibibyimba bakagera naho amwe bonda abandi bakabyibuha kagira ibiro by'umurengera bakagwara mayiteri kansegeri y'uko ibiro byabaye umurengera ndaca ndaba n'ingene iyo bageze kubyibagi ibyo byimba bafise mu nda amahera asohoka mu Burundi duhura n'umuntu w'umukene ahubwo amahera ari gutuma azararondera buke buke azarashyira kuri konti akazogura gatongo adoreresha umwana yabyaye ama ikino bahanura nk'abantu bifuza kubyara ku rugero nabo barashobora gusenga Imana kandi bakaza baraharura ibihe bakabyara bakurikirana ijya abana ntibabyare ntahekana mugabo bakabyara gushika abo Imana yabageneye kuko usabye Imana nawe isaba yuko iguha babiri gusa Imana yashobora kubikora utiri urashyiramo ibintu byo gutera ingorane nk'akarwege bitanga ko yewe nta bintu by'isinge njyamo kuko n'umuntu wibaha Imana ndanabitinya yewe abantu banjye bakurikirana haciye imyaka itanu uwo ari we wese urumva rero kubera ibintu nabisabye Imana Imana yarabimfashije kandi ndabishimye
warabishoboye imyaka itanu utandukanye ibyaha
yego kandi nta miti tujyamo turarindira igihe tukamenya neza turaharura n'ibihe byacu Imana ikadufasha twese tukagenda neza
ibyo ni impanuro nziza cyane kuko akenshi abantu baragira ubwoba kumbure bakanacika n'inteke yuko ibyo bitabashobokeye na gato rero kuri wewe uhanura yuko bogerageza uko bashobora kose bagaharura bimwe basanzwe baharura buri kwezi imisi yo kutabonana kugira imibonano mpuzabitsina kugira ngo ntibavyare rero kuri wewe ubona yuko bogerageza uko bashobora kose ntibakoreshe iyo planning familiale ariko nako nyine mugaba akagerageza kuvyara ku rugero
ego mugabo bakirinda ibintu by'imiti keshi birafite ingaruka mu magara y'abantu
none urashigikiye icyumviro cha president Magufuli cyuko abantu bakwiye kubandanya babyara abana benshi kugira ubwoba yuko hashobora kuba gukeha abashobora gukora abafise inguvu kuko nkuko yabivuze kuri we mu minsi iri imbere naho umuntu azoba atakoresheje planning familiale muga agahagarika imvyaro bizogira ingaruka mbi ku bihugu ku kubura abakora
ubaje iyo ngira sino biharura gutya ariko bisa bintu byo kugenda avuga ngo genkeneye kubyara babiri ugazuhura arahagaritse kubyara bimutuma uhura umenga ejo none niyo ahagarika kubyara bigaca byanka burundu ejo babana babiri bagaca bapfa urumva ariko ariko ugasiyo menya rero icyiza ni uko uharura akavuga ati jyewe ndabyo uburyo mvise ngira nsaba Imana impangire urubyaro ingene nubyara gende ndasabye Imana impa abana batatu cyangwa bane Imana irabikora ata bintu biri warajyamo byo kwiyugaza cyangwa gufata imiti arijya itera ingaruka mbi kuko hari abayifata ugahuriye imiti irabagaruka mbi ejo ukazohura yifuje kubyara iranze n'imyaka cumi iraheze kubera iyo miti iba yaramugiriye ingorane mu mubiri rero nicyo nuhanura ni uko na perezida Magufuli ni uko yaciye abugara ahubwo ari kubasaba bagahindura nkene bigisha abantu ntibabigishe kuza barabaha inshinge cyangwa ibinini bakoresha bakabigisha nkene boza baraharura ibihe byabo kugira bashobore gutwara inda hageze abona ati umwana umwe arakuze uwundi bararirana atari ntahekana kuko uko upanga imyaka miremire yo hagati y'urubyaro n'urundi niko ushobora guhura wabyaye bake kuko uragera mu gihe cyo guca kubyara nubwo ukibyara ngo ni uko wagumye ubyara
birumvikana cyane urakoze cyane rwose mushinga nawe Thomas turagushimiye cyane rwose ku byumviro byawe
murakoze na
duhura niwe gusa unahura n'inyishu niwe gusa unabara Minda kuingize nubuge Uriho Uriho Nata numishe Ingo nasawe kubuka Nubuge Memura na minda yoshewe Kuga, kuga Ishambori mwe gusa Kuga, kuga
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku mirongo ya telefone Kiago. Twakire Pacifique wiriwe neza. Allo Pacifique? Pacifique uratwumva? Allo Pacifique ku Ijwi rya Amerika uratwumva ku murongo? Ndakeka rimwe akabazo mu muri telefone ya Pacifique. Ariko uburyo buhari mukuru w'igihugu Pombe John Pombe Magufuli wa Tanzania avuga ati uburyo buhari nta mpamvu abantu bakwiye gukoresha planning familiale kuguhagarika canke kugereranya imvyaro ati kuri we ntibikenewe ati abantu bo vyara bakarondoka iyo uburyo buhari mwe muvyumvira kwiki turumbara ndabwiye ko Pacifique yasuye kuboneka ku murongo wa telefone Pacifique uraho neza
Ndahanda kumeye cyane.
Ni ziza cyane. Icyumviro cyawe.
Je cyumviro mbona. Kweri kuri ibintu byo guhagarika byo ku byo kugabanya inzara iri hano muri Afrika ari ngira kamaro cyane. Yana avuga ni Tanzania igiye kuvuga yuko abantu waguma babyara uraba ni uraze ingorane nizizogira Tanzania kuza ahubwo zizogira n'ibindi bihugu bihana imbibi abantu ntibaba benshi muri Tanzania turayizi ni igihugu duhana ubumwe turakizi ntabwo ego kirifashe ariko nubwo coba kifashe abantu ntibabyara bisa n'uko n'abakobwa bakiri bato bato batota babyara uko bigombeye abana babe benshi uzosanga mu myaka isa abana benshi batagira base barabataye kuko igihugu cyabo kirabashyigikiye rero uzosanga biteye ingorane nyinshi cyane muri icyo gihugu mu myaka iri imbere
kuri wowe ariko none ko yavuga ati umuryango ufise uburyo wo kwivyarira abana bipfuza naho baba ari cumi cyangwa bangahe uburyo buhari wewe icyo wanyu kibona gute
ikintu ndakibona ko kuvuga ko uburyo bwoba buhari yego imiryango irashobora kubiza uburyo uno munsi umuryango ufite uburyo sikuvuga yuko abana bazobyara nawe ubwo buryo bazoca buhaba ewe bashobora kubyara abana cumi ariko ubwo buryo bwawe abana cumi bawe ntibabyara abandi bana cumi ubwo buryo ufite ntibuzobakwira nimba waba wari ufite isongo ringana n'amahegitari cumi niwo bagaburira abo bana bawe n'abuzukuru uzosanga biteye ingorane n'ubundi nta buryo bwoshobora kukwira uko kuko ntibabyara n'umwana tubyara n'umwuzukuru ashara uzosanga ari ingorane
birumvikana urakoze cyane rwose Pacifique
yego murakoze namwe
Era dishwe rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turakira ku mirongo ya telefone abanyonyi bishwe rya Amerika bashikiriza ibazo n'ivyumviro ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turihweza ivyo bimaze imisi bivugwa cyane cyane muri Tanzania aho umukuru w'igihugu avuga yuko planning familiale idakenewe abakenyezi bohagarika kuyikoresha avuga yuko cyane cyane uburyo buhari nta mpamvu yo guhagarika imbyaro nta mpamvu yo gukoresha planning familiale ati abanyetanzania bakwiye guhagarika kuyikoresha aravuga yuko yagendeye mu bihugu bya Buraya agasanga umurindi wo kubyara warahagaritse waragabanutse abantu ntibafise abantu bakwiye bo gukora ubuzi akabibona ko ari nka bimwe mu nzitizi mu gihugu ushobora kwibonekeza iyo hakoreshejwe planning familiale abantu bagahagarika imbyaro reka twakira abandi banywanyi mbonimpa ku murongo wa telefone uratwumva
ndumva neza
muraho neza
muraho murakomeye
ego uduhamagaye uri he
ndi muri Mozambique mu ntara ya Nambura
utumvirije kuri internet
ndumva kuri Facebook
turagushimiye cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ni cyumviro ye mu gihe iyo ndiko ndareba mu bantu guhagarika urubyaro ni byiza ariko bikaba bibi ku bantu baho mu bihugu bitagari bitoya bahise bakavuga duhagarika urubyaro kubera ikibazo cy'amatongo usanga amatongo yaraze ata amatongo dufise bo ariko hakaba hariho n'ibihugu byagutse bakeya abanyagihugu bakeya ubizi mpamvu urugasanga bobo hagati yabo bakeneye abantu urabona mu bihugu biba bimwe usanga byagutse batwe n'abantu bakeye bakavuga ati dukeneye abantu babyare bagwire kugira ngo turonke abantu b'amatongo. Niyo mpamvu usanga mu bihugu by'iwacu nko mu Rwanda ari mu Burundi usanga guhagarika urubyaro ari nk'itegeko cyangwa se ari ngombwa, ariko mu bindi bihugu usanga bifite intara zagutse amatongo barakeneye yuko abantu baho babyara kandi batarinze ngo tugere ku rugero.
Rero kuri wewe ntiyakoze ikosa cyangwa umukuru w'igihugu cya Tanzania yarabifitiye ububasha kubona yahagaritse iryo shyirahamwe gutangaza imigambi yo kubyara ku rugero, we nta kosa ubibonamo?
Ku bwanjye ntako zakoze kubera Tanzania ni kimwe mu bihugu yagutse, hariho intara usanga zisanwa bakeye usanga ke abantu bagwire ntako zakoze kuruhande rwanjye.
Kuba kumva muri Mozambique byifashe gute, igihugu kimeze gute, abantu ni benshi cyane, abantu byifashe gute muri Mozambique?
Naho nyende ikibazo Mozambique kujyanye no guhagarika urubyaro usanga bitemewe neza, ariko hari amategeko yemera gukura mu inda ku muntu yabyaye umuntu atwaye inda atabishaka, usanga amategeko leta irayemera bo, ariko ugasanga bo hagati yabo usanga mu gihugu usanga ari igihugu gifise amatongo ndetse atacyo cy'amatongo gihari. Ni kuvuga rero umuntu agira kwanza ku rubyaro ari uko abyishakiye ku giti cyiwe bimeze ngaha Mozambique.
Urakoze cyane rwose Mbonima aho muri Mozambique, turagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington ndetse mu kimwe mu Kinyarwanda turiko turaba ikibazo cyo kuvyara ku rugero canke kurondoka umurindi wo kuvyara ko wifashe cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini no muri Afrika muri rusange. Rumvikana ko turonse n'abantu bari muri Mozambique bakatubwira uko bavyumvira. Turabandanye ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika kuri iki cyumviro cya Pombe Magufuli aho yahagaritse ishyirahamwe ry'Abanyamerika rifise ibikorwa byo guhamagarira abanyagihugu kugabanya umurindi wo kubyara cyangwa guhagarika imbyaro. Kuri Pombe Magufuli perezida wa Tanzania avuga yuko bidakenewe kandi yuko bategerezwa guhagarika ibikorwa byabo barimwo kuko mu gihugu ciwe abona yuko imbyaro zidakwiye guhagarikwa, abantu bakwiye kurondoka ahubwo bakavyara bakagwira. Radio Ijwi rya Amerika.
Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Umelipa ngapi kwa uhai wako? Umefanya nini kwa kubarikiwa? Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nisike, nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Upendo kuna ufunguo Baba, niwe wako. Bila zako tukipiga magoti Baba, tusame dhambi zetu. Bila zako tukiwa wanyenyekevu.
Turabandanya ikiyago cerekeye family planning, umugambi wo kugabanya umuvuduko wo kuvyara canke murindo kuvyara. Aho umukuru w'igihugu cha Tanzania we abona yuko mu gihugu ciwe abantu badakwiye guhagarika kuvyara. None mwebwe muduteza amatwi muri kumashikizaza n'ivyumviro, mukeka ko hoba hari umugambi umugwira nako umugwi w'abanyafrika bafise icyumviro cyo guhagarika kuvyara kubera ubunebwe? Perezida John Pombe Magufuli wavuga yuko ufise uburyo ukwiye kubandanya uvyara, akavuga yuko abadashaka kuvyara ari binebwe. Mwe mubivuga kwiki? hari icyo cyumviro cyo kunebwa kurera abana cyangwa kuvyara mu Banyafrika cyangwa abantu muri kumwe mu karere
Dio sababu tasema sante Kisike mkono Kisili anguke Na itaji usada Kutoka kwako Kipengu kuna ufungivu hapa Kisime wako Mugako Kila pande ya dunia Kuna viumbe za kila aina Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba Ni mwenye kutujali Mungu Baba Ni mwenye kutupenda Melipa ngapi Kwa uhai wako Unyepa lalini Kukubarikiwa Mungu ni mwema mwenye neema Mwenye neema zote Nisike Nisianguke Naitaji msaada Kutoka kwako Nipe mkuu na ufunguo Baba Niwe wako Zaku, tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Tukumbele zako Tukiwa wenye nyekevu Baba tupe amani Tukumbele zako Tukipika magoti papa Tusame dhambi zetu Kikombele zako Tukiwonye nikevu Baba tupe amani Tupe amani yangu Tia sababu Tateza gita Ibi Tateza gita Masipa nako baka Kwa mtukufu wako Tukikukuza
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme cyane cyane no munsi turi ko tuganira ku tangazo rya President John Pombe Magufuli yashikirije ahagarika Burundi ibikorwa by'ishyirahamwe ryo muri Amerika rikorera muri Tanzania FHI 360 bihamagarira kuvyara ku rugero canke guhagarika imbyaro babicishije mu binyamakuru byo muri Tanzania rero kubwiwe abona yuko ibikorwa by'ishyirahamwe bidakenewe mu gihugu ciwe ni nyuma yaho mu minsi heze kandi yari yahamagariye abakenyezi kudakoresha uburyo bwo kuvyara ku rugero avuga ko abantu badashaka kuvyara ari binebwe kandi kwa tampamvu zo guhagarika imbyaro mu gihugu ciwe ivyo rero muvyumvira kwiki mubibona gute umugambi wo kuvyara ku rugero ufise akahe kamaro mu karere k'ibiyaga binini akarere k'ubuseruko bwa Afrika canke muri Afrika muri rusange muvyumvira kwiki mbega abantu baba barabaye binebwe batipfuza kuvyara ibyo byose rero nivyo tuko turaganira tuwihereza hamwe ivyo mwiyumvira kuri iki kibazo cyane cyane nk'ababanyi ba Tanzania igihugu c'u Burundi u Rwanda na Congo abari muri ivyo bihugu muvyumvira kwiki umurindi wo kuvyara urakenewe kugenzurwa nivyo rero tuko turaganira twakira abanywanyi b'ishuku rya Amerika ngo bashikirize ibibazo n'ivyumviro Tuibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 canke metero 25 31 canke 41 radio ijwi rya Amerika. tugaruke rero ku mirongo ya telefone twakiriye ibyumviro by'abanywa y'ibira dijwi rya Amerika ku kibazo cy'uyu munsi. Jean-Claude uraho neza?
Muraho
urakomeye.
Ni ngo bakankakode mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Murenge wa Gashanda.
Wowe kabisa uratwumva gatanu kuri gatanu buri munsi.
Njyemba ndiho buri munsi gatanu kuri gatanu kabiri.
Icyumviro cyawe?
Nuko bimeze nyine kubera insanganyamatsiko mwagarutseho ku gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Yewe ukuntu mbyumva ni uko wenda barebe ukuntu babikemura hakiri kare. Wenda bakajya bagakora nk'inama wenda nk'icyo gihugu cyabo bakabyigaho.
Urabona
nko muri East Africa ni community wenda bakareba ukuntu nk'abaperezida bahuriye ku muhora wa ruguru ukuntu barebe ukuntu babikemura bakiga kuri icyo kibazo bakareba niba gishoboka koko.
Ubona none ari ingingo nziza yafashe yo guhagarika uko kwigisha kubyara ku rugero cyangwa guhagarika imbyaro kuri we igihugu ciwe ntikibikeneye.
Urumva nyine ntabwo ingingo ntabwo ari nziza ntabwo ari igihe cyiza yafashe. Kuko urabona hari benshi baba bikeneye kuba byabagirira inyungu cyane muri icyo gihugu cya Tanzania. Ubwo rero iyo bihagaritse nk'uko nguko harimo ababirenganiramo bakabasha kudakurikira izo nyigisho abahagaritse zakabagezeho. Ubwo rero uri kumva nyine ngiye kukivuza cyane uko mbyumva. Nuko nk'aba bakuriye muri East Africa barebe ukuntu bakajyana nk'abaperezidenti nabo bakamugira inama nka mugenzi wabo bakareba ikibazo cyaba kirenda bashyizwa ku murongo wenda amasomo akakomeza agatangwa neza mu gihugu cya Tanzania. Yewe niko nabyumvaga kabisa.
Kuri wowe none ubona rimwe na rimwe hoba hariho nk'uko yabivuze ubunebwe bw'abantu badashaka kubyara? Ego nivyo wavuze yuko hariho inyigisho abantu benshi bakwiye kuronswa ku bijyanye no kubyara ku rugero canke bijyanye n'amagara y'umukenyezi mu bijyanye no kubyara, ariko hoba hari icyo ciyumviro we abona yuko hariho ubunebwe bw'abantu badashaka kubyara kubera ubunebwe? Uciyumvira kwiki?
Icyo abantu badashaka kubyara se kubera ubunebwe?
Coba ari cyo
urabe nyine urumva. Ubundi kubyara ntabwo wagwa ngo ni ukubera ubunebwe bw'umuntu, ahubwo ari igihe ureba ukabona wenda nk'ubushobozi ufite ukavuga ati wenda nzabyara abana banaba bitewe n'ibyo mfite byabatunga n'ukuntu babaho mu buzima bwiza.
Ariko
nyine nimba umuntu nk'umuturage wa Tanzania abana igihe mfite n'ibyo byatuza abana banjye akavuga ati wenda nzabyara batanu cyangwa barindwi mfite ibizabatunga nta kintu bazamburana, ntabwo wava ngo ni ukubera ubunebwe kubwo kuvuga ko atabatunga ahubwo yabatunga.
Ni ukuvuga kuri wewe
icyo ari cyo cyose burya gikora bitewe n'ubushobozi ufite. Igihe ubona ufite ubushobozi buhagije no kuba uzagufasha mu byo ugiye gukora nta kabuza kuvuga ngo ntabwo wabikora.
Ariko kuri wewe ku muco kinyafurika cyangwa ku muco yo mu karere abafise uburyo bakanka kubyara we kuri we ntubona yuko byo bari ubunebwe? Ntibiragira kuri urwo rugero rwaho abantu bavuga bati genda afise uburyo ariko nta bana nshaka, ubona bitaragira kuri urwo rugero?
Aya ntabwo urwo rugero ruragerwa nk'ubwo kubanga nk'inanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntabwo akanka kubyara ubishaka kike mbaro nimpfuye nk'ikindi kibazo na bati yana njye ntabyo nshaka ariko byaba n'amakosa. Ntabwo numva ko byaba nk'impamvu yo kuvuga ngo ni ubunebwe, ntabwo ari ubunebwe. Si ngira ngo akanka kubyara ngira ngo uri muzima ntawakanga kubyara cyangwa afite ibizabatunga.
Hari abantu usanga bavuga bati jewe buriya nta bibazo by'ukwiruka inyuma y'abana nshaka ndafise uburyo, ariko ugasanga ni bya bindi abantu bavuga ngo ni ukugira ibyumviro by'ikizungu.
Ibyo nyine urabona burya hari imyumvire umuntu afite muri we kandi udashobora no kumukuramo, ashobora kuba ari ibyo bitekerezo afite kandi burya nimba mvuze ngo jewe nzabyara umwe iyo aba afite ubushobozi apfa kuba ariwe wabyishyizemo muri kamere bimurimo.
Birumvikana cyane rwose, turagushimiye cyane rwose, turagushimiye cyane rwose. Ndashimiye n'abashikirije ibyumviro kuri iki kibazo cy'uyu munsi, hari mu kiganiro muri Isanga mwari kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ndabashimiye, mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.
turashimiye mugenzi wacu Oriane itanga ishaka mu kiganiro